ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza. Tudatinze, amakuru yo kuri isaha tuyahere kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Turahera ku mugabane wa Afrika, ibihugu bitatu bibanyi na Somalia byaremeye kuzorungika izindi nteko zifasha abasirikare b'icyo gihugu kugwanya Al-Shabaab mu kiswe igice cya gatatu cy'ibikorwa bya gisirikare. Umuhanuzi wa perezida wa Somalia mu bijyanye n'umutekano Hussein Sheikh Ali yavuze ko Djibouti, Ethiopia na Kenya bizorungika izindi nteko ziyongera kuzo basanzwe bafise muri Somalia. Ariko yaranse gutanga igitigiri nyezina cyabo bandi basirikare binyongera bitezwe mu gihugu ciwe. Abaperezida b'ivyo bihugu bitatu barahuye mu nama batumwe ko na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka i Mogadishu. Barangije iyo nama bemeranije gutegura no gukorera hamwe mu kurondera no kusangangura Al-Shabaab mu bice bitandukanye uwo muhari ufise ibirindiro. Matt Braden n'umuhinga mu by'umutekano mu karere k'ihembe rya Afrika yavuze ko kongereza izo nteko bishobora kuzonyarutsa gutsinda Al-Shabaab, ariko avuga ko uwo muhari wafashe nawo umukenyuro wo gusanzaza abagwanyi bawo no kutaza baritega abasirikare ba leta ya Somalia. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi, umuyabaga w'umunyepalestina w'imyaka 15 yarishwe n'abasirikare ba Israeli mu ntara ya Cisjordania ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane. Ubushikiranganji bwa Palestina bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko Muhammad Nidal Salim yarashwe mu mugongo n'amasasu y'abasirikare ba Israeli mu gisagara cya Azun. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko abandi bantu babiri bakomeretse harimwo n'umwana arembye cyane. Igisirikare cya Israeli nticyashimye kugira icyo gishikirije kuri ayo makuru. Uwo muyabaga yishwe mu gihe hasanzwe hari uruhagarara rw'intambara hamwe n'ubwicanyi bwiyongereye muri ako karere. Iyo mishamirano iri hagati y'abanyepalestina n'abanyisiraeli cyane cyane mu ntara ya Cisjordania. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko kuva mu ntango z'uyu mwaka iyo midugararo imaze guhitana ubuzima bw'abantu 65 barimwo abakuze, abana, abagwanyi hamwe n'abasivile. Aho ni ku ruhande rwa Palestina, naho ku ruhande rwa Israeli abakuze 13 hamwe n'abana barishwe barimwo abajejwe umutekano.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru ku ntambara muri Ukraine, umushikiranganyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo kuwa kane yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ko Amerika itegekanya gufasha Ukraine igihe kirekire cyose iyo ntambara izomara. Ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko abo bategetsi babiri b'ibihugu rutura mu bya gisirikare baganiriye ikiringo cy'iminota 10 hari haruhande y'inama yahuje umugwi w'ibihugu 20 biteye imbere mu by'amahinguriro kuruta ibindi yabaye ejo ku munsi wa kane. Bwabaye ubwa mbere abo bategetsi baganira kuva babonaniye i Geneve mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze. Icyo gihe hari hasigaye ukwezi kumwe imbere y'uko Uburusiya bukora icyo bwise ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine. Si ubwa mbere Amerika ivuga amajambo nk'ayo. Perezida Joe Biden akunze kuvugira ku mugaragaro ko yiyemeje gufasha igisirikare cya Ukraine kwirukana Uburusiya. Yaragirije Perezida Putin kuba yaravogereye ubutaka bwa Ukraine kandi ko yanse kurangiza iyo ntambara. Kuri intambara nyine, umushikiranganji wa Amerika w'ubutungane naha muri Amerika Merrick Garland avuga ko ashigikiye ko umugwi w'abacangiro Wagner w'Uburusiya ushigwa ku izina ry'iterabwoba mpuzamakungu. Yavuze ko uwawushinze Yevgeny Prigozhin yakoze ibyaha byo mu ntambara. yabivuze ku munsi wa gatatu ariko yishura ibibazo bya komisiyo ya Sena ya Amerika ikurikirana ibibazo by'ubutungane. Merrick Garland yavuze ko umuhari Wagner ari ishyirahamwe ririko rirakora ibyaha byo mu ntambara kandi ririko rirabangamira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko avuga ko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwaha muri Amerika aribwo bwonyine bwemerewe kwita amazina nk'ayo imihari nk'iyo nyene. Umugwi w'abasenateri ba Amerika bakurikirana iby'ubutungane uriko urategura itegeko rizosaba umushikiranganji w'imigenderanire kwita uwo mugwi ko ari umugwi w'iterabwoba. Perezida wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky mu butumwa yashize ku rubuga rwa Telegram yaramenyesheje ko misile zatewe ejo zasenyuye igorofa y'ingero zitatu. Ibikorwa byo kurondera abo bararokotse biriko birabandanya. Ni muri Ukraine Zelensky yatangaje ko Burusiya igihugu avuga ko kirangwa n'iterabwoba gishaka kurya umutima abanyagihugu bo muri Ukraine iminsi yose, akavuga ko bazotuza abateye igihugu cyabo bose kandi ko bazoruhira kubazwa amabi bakoze. Igisirikare cya Ukraine cyo kuwa kane cyatangaje ko inteko z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice byegereye igisagara cya Bakhmut, naho ingwano ikomeye cyane hagati y'inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya imaze amezi atari make.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, ayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi tugejejweho na Aloise Bigirimana. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu wo mu makomine y'intara ya Gitega ayobowe n'abagore barashima uburyo abo bagore babafasha mu iterambere.
Dufatiye no mu nzego zo hasi ugasanga igihugu cy'30 rimwe na rimwe ntibishika. Twebwe rero nk'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa nk'umukenyezi tugira tuti ko n'umubwiriza shingiro bavuga bati imiburiburi, ni ukuvuga yuko bishobora no kunarenga.
Uwo ni Esperance Nijembanzi uyoboye ihuriro ry'amashyirahamwe y'abagore ku rwego rw'igihugu. Mu Burundi nanone abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega barakekwa kuba mu miryango ihuriwemo abakundana bahuje ibitsina. Naho mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Goma.
Mu barenga 200 higanjemo abaturage na mu mashyirahamwe haranira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyane yo mu mujyi wa Goma nibo bari bakwiye imihanda. Ku mpapuro bari bafite hari handitseho amagambo agira ati Ubufaransa n'u Rwanda bukaba nayo 2023. Twanze Ubufaransa muri Congo. Umugambi nyamukuru ni uwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Congo nk'uko bisobanurwa na Jacques Obulereko wo mu ishyirahamwe Viranda Mutsanga.
Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batanga inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya Ruguru. Niyo mpamvu kuza ko rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta n'icyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Congo.
Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko Leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Congo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Laboshi Bwake ni umwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo. Kuri we Leta ya Kongo yagakwiye gukura ubufatanyabikorwa ubwo ari bwo bwose igirana n'u Bufaransa.
Ubufaransa bukorana n'u Rwanda, u Rwanda narwo rwa inkunga ya M23 muri Kongo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo asure abasore be ba M23 arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Bufaransa.
Saa saba n'igice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugaruva gumuja Sake. Abigaragambya berekeye ku kigo cy'Abafaransa kiri muri metero 800 gusa uvuye ku biro by'umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru. Bakihagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambya hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Luca agira ati:
"Tuchagula kukuja hapa sababu hapa ndio konsila yao.
Twahisemo kuza ngaha muri iki kigo cy'Abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibidukoze ntabwo biri buze guhagarira ahangaha. Turakomeza kugeza umunsi Makoro yavuze ko azagera muri Kongo ugeze."
Iyi myigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaranira impinduka muri Goma. Nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara Bin Kartumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka, wanze kwitabira iyo myigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage.
Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président.
Mu byukuri Leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turange uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinema ye ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si ubufasha Faransa. Njye ndabona ahubwo ubungubu Kongo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo.
Paul Kagame est en train d'orchestrer l'alerte de la République démocratique du Congo.
Iyi myigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifuzi igaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho abigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa kuwa gatandatu tariki enye z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezwe kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Goma.
Tuve muri Kongo tujye mu Burundi. Abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru agira ku Ijwi ry'Amerika avuga ko abo bose bakekwa kuba bari bitabiriye inama yari ihuje abakundana bahuje igitsina. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Abafunzwe bari mu mice yose, n'abagabo, abagore n'urwaruka, nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 2023 ukwezi kwa kabiri guheze, mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafate akavuna musase ko hagati y'ivyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega. Barabubira bahita baburiza amapika hapa baje kubafungira mu gipolisi. Niko amasoko yacu avuga. Inama bahagaritswe barimo yari yateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa ari kaba yatanze batashimye ku mwidondoro wabumenyekana, yatubwiye ko bafunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakorera mu inama twasanze kirimo amaserenge, imiti, ubufuko bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga. Ku cicaro gikuru cy'igipolisi, amasoko y'Ijwi rya Amerika nayo nyene yatashimye gushyira habo n'umwidondoro, yatubwiye ko iyo dosiye iri kikurikiranwa n'ibiro bikuru by'igendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. ishirahamwe muco ryari ryateguye iyo nama ryaronkejwe uburyo na USAID igisata cha leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu natabo twashoboye kuvugana harabashingwa manza bariko bakurikirana ibijanye n'ifungwa ryabo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwa manza rwo mu rwa mukuru butunze Bujumbura ntibizwe niba ari USAID yababaronkeje. Kuri wa gatatu President Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri abantu bafunzwe yagarutse kubatinganya yamenyesha ko umurundi wese yabahuri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa. Aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshinga mateka na nkenguza amateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Hari mico mibi iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane rw'abagore n'abagore barongorane ibyo Imana ari igeze bivuga kanye ibyo ntabyo yigeze tegura n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikiye ukagahumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ibumwe tube tuzasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera iki? Muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urasetsa ku isimbo y'inuma aha sinihanga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana n'abagore bakarongorana iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwe bw'abarundi twaminire kure emwe tukigira umuvumo twe umurundi yaba kagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihe cy'ubutaka
ku isi yose yamatohoza yo kugera kwa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera batinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa. Izo bihugu 68 biri muri Aziya kigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu. Erwe urika neza ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu makomine agize intara ya Gitega ubu ayobowe n'abagore barashima uburyo abo bagore barimo kubafasha mu iterambere kurusha igihe ayo makomine yayoborwaga n'abagabo. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Ayo makomine arongowe n'abakenyezi ni Giheta, Makebuko, Bugendana na Gishubi. Ni mu makomine 11 agize intara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri ayo makomine 4 barashima ubutwari bw'abakenyezi babarongoye kuva mu mwaka wa 2020. Odasindira Cuza aba ku mutumba wa Murago muri komine Makebuko iherereye mu buseruko bw'intara ya Gitega. Arashima ingene umukenyezi abarongoye ku rwego rwa komine yitaye ibikorwa by'iterambere kurusha uwahahora imbere y'ibihumbi 2020.
Ntaje tumaze gukorana n'abastanteri bese mukaba ndabona neza yuko hari cyasa asumbije n'abandi bastanteri bo babara hote bakora muri no komune. Ariho stade itari bwaboneke ngahe Makebuko yari yarubatswe mugaguma mu mushinge mugabo ugiye kuraha gusanga ari stade ihimbaye urabona neza yuko ari karateri teke ikomune ya Makebuko kubera iyo stade yonyine yari yananiranye mugubu yubatse.
Mustanteri wa komune Makebuko nawe nyene arashimagiza ibikorwa maze kurangura kuva giye ku burongozi bw'iyo komune. Ivete Kanyamuneza avuga ko mu kiringo amaze atwara yagarukiye cyane agateka k'abakenyezi.
Twarafashe iyindi ngo yuko atazindi ngo zobandanya zubaka bidaciye mu mategeko kuko iyo hagize umusore acikiza turabatandukanya umukobwa agasubira iwabo bakabanza bagaca mu mategeko imbere yo kubaka. Ubu mu mitumba yose bamaze kubimenyera kuko n'umutumba bibayeko baramuta badushikiriza tukabahanura bakaheza bakabikwirikiza.
Abandi banyagihugu bashima ibikorwa birangurwa na mustaneri w'umukenyezi nabo muri komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega. Sipiriano Nizigama wo ku mutumba Bihororo w'iyo komine ari muri abo.
Mustanteri Atrongo yadutwara neza agiye kumitura ibintu byose arakumbira kweri n'ukuri kuno gitambere n'isaba n'ukuri ntawo kwidoka amabarabara arakoresha neza cabikiraro n'isaba ibikorwa rusangi n'isaba ntawo kwidoka ubwo kubitura ubwo nyine bacaba kugirana n'ingoga ntibigabara kugora n'ukuri.
Micheline Ninahaza arongoye komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega avuga ko mu byamaze gushika ko harimo kubahura abakenyezi bo muri komine arongoye kugira ngo biteze imbere. Avuga kandi ko atibagiye abo mu bwoko bw'abatwa.
abakenyezi canke abigeme barahimirizwa kubaza barahimirizwa kurima barahimirizwa korora barahimirizwa kunyonga imiduga no kuvuga bwabuzi bwari bwahebewe abagabo abagore canke abakenyezi canke abakobwa babishoboye barahimiza kuko byarabonekanye yuko umukenyezi nta kintu na kimwe atokora umugabo akora ikibazo cabatwa abakiri barabumba ni umwe n'umwe turabatiza amatongo bararima barorora
mwihuriro ry'amashirahamwe y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu kafo barashima kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi gemerera abakenyezi kwinjira mu nzego zifata ingingo. Esperance Nijembazi arongoye CAFOB avuga ko akiragahaze kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi ashike ku rugero rw'abandi bakenyezi bo muri Afrika.
Turazi yuko ibwirizwa shingiro riha umukenyezi bice n'iburi biri 30 kujana mu bibanza bitandukanye mugabo hariho ibibanza bimwe bimwe usanga umukenyezi adaserukiwe gose dufatiye no mu nzego zo hasi sanga igihe cy'30 rimwe na rimwe ntibishika twebwe rero nk'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa nk'umukenyezi tugira tuti ko n'umubwiriza ashingira bavuga bati imiburi iburi ni ukuvuga yuko bishobora no kunarenga
urongo ihuriro ry'imigambwe mu Burundi FDP mu mfunyapfunyo y'igifaransa arahumuriza abakenyezi bifuza kuja mu nzego zifata ingingo ku bwinshi ariko Felicien du Burundi arongoye iryo huriro afise ica basaba nuko bakwinjira mu migambwe ku bwinshi kuko ariyo nzira yo nyene abashaka kuja mu nzego za politike bacamwo.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri Nigeria, umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu aravuga ko yiteguye kuzagaragariza ubutabera ko yari yatsinze bakamwiba amajwi. Peter Obi wabonye amajwi 25% yatowe cyane n'urubyiruko. Bola Tinubu wo mu ishyaka APC riri ku butegetsi yatsinze afite amajwi 37%. Uwaje ku mwanya wa kabiri ni Atiku Abubakar wo mu ishyaka PDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Madame Claudette Ndayisaba, umurundikazi ukurikiranira hafi politiki ya Nigeria, atangira amubwira uko mu murwa mukuru wa politiki Abuja bakiriye ibyavuye mu matora.
Ngaha Abuja abantu urabona niyo usohotse hanze urabona yuko kare amatora yabaye bagatangaza uwatsinze abantu bishima mugabo usohotse urabona yuko atabantu bishimye n'ukuri abantu hari agacerero ukabona yuko umenga abantu nyene bameze nk'abantu batangaye mugabo situation umutekano nta ngorane zihari abari muri opposition ico bakoze barahumurije abantu barabwira yuko bohumura bakaba barashiraho constitution bajya abantu zenya amatora yashize yuko mugabo bazoheza bakitura ubutungane ariko uravye nta kintu cy'umutekano muke uri Abuja gusa urabona ko abantu n'ukuri batabiryohererewe uravye n'abantu muraganira nyine abanigeria mukaganira bakakubarira yuko bataryohewe
urabivuze umwe mu bakandida waje ku mwanya wa gatatu Peter Obi aravuga ko yiteguye kuzereka ubutabera ko yatsinze amatora urugiruko rwinshi rwari muri inyuma urabona afite uburyo koko bwo kuzagaragaza ko amatora yagenze nabi.
Feniste urabizi yuko ubu ibintu by'amatora muri mu bihugu bya Afrika ni bihugu bike usanga bishiramo kuri mu matora mu bisanzwe urumva igituma bivuga ukuntu byari biteguwe yuko uko bahejeje gutora bariko baratora amajwi yose aho bahejeje aja muri servere kubera bari bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo urumva bararindiriye nta majwi yigeze ajayo baca bakoresha uburyo bwo guharura nyine bundi busanzwe urumva ico cyose nicyo kibereka yuko umenga amatora ntiyagenze neza kandi amatora yari yabaye kuwa gatandatu bari guca bayatangaza bukeye mukura abona ko bayatangaje kuwa kabiri
uteranije amajwi y'abakandida babiri Atiku Abubakar na Peter Obi yaba 58 bombi iyo baza kwishyira hamwe bari gutsinda amatora kandi bahoze mu ishyaka rimwe PDP mwebwe mu bikurikirana bya politiki aho ngaho bo babona gute kuba baratsinzwe bava mu ishyaka rimwe kandi bakagira amajwi uyateranije yashoboraga gutsinda Tinubu
urumva urumva kubera ibihugu byo muri Afrika twebwe ntibakunda kuja hamwe umwe abashaka ku umukuru w'igihugu undi umukuru w'igihugu mu bisanzwe iyo bashira hamwe bari kuba bari gutsinda. Hanyuma ikindi amatora yino arimo ubuntu bwinshi arimo ibintu byinshi. Ikindi kintu nabonye gishobora no gushavuza urabona ko ino hari haba Yoruba hari haba abahausa hakaba n'abayipo nk'abayipo ntibarigera baja ku butegetsi urabona yuko batanezerewe. Hama urumva uyu Tinubu ari mu mugambwe wa w'umukuru w'igihugu ni hakere usanga umugambwe w'umukuru w'igihugu utsindwa muri Afrika ni hake ngira ahantu demokrasi maze gukomera cyane ni usanga batsinda. Urumva intore muri Afrika ntidukunda gushyira hamwe bagashyira hamwe bari gutsinda. Urumva umwe wese yagombye kwikwegera ko nanjye mbe perezida.
Madame Claudette Ndayisaba, umurundikazi utuye muri Nigeria akaba akurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Veniste Munyamakuru, ndagushimiye cyane.
Shuti muduteza matwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje. Guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Yabai, isubizo chachu. c'abakozi